Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Kumusi wa gatatu igenekerezo rya 2025 ntwarante umwaka wa 2026 cyangwa ikaze nshuti namwe bakunzi ba Radio Inzamba agateka kawe mu makuru tubateguriye aza kuba ashimikiye kwizi ingingo nkuru zikurikira. Imyidogo ni myinshi mu banyagihugu bo muri komine Nyanza mu ntara ya Burunga. Iyo myidogo ikava ku kutoroherwa kuronka ikarata ya mituweli yo kwivuriza ko ngo niyo zibonetse zitangwa ku kimenyane. Nayo ingingo yo guhinduza impapuro ndangamatongo hakoreshejwe ubuhinga bwa none ngo irafite akamaro, ariko ishyirwa mu ngiro ry'iyo ngingo ngo ryari rikwiye kubangira ikabanza kwigwa neza kugira ngo ntihagire ingaruka zizo kwibonekeza ku butunzi n'imibano. Nabyo murabikurikira mu mwihezo w'ishyirahamwe Parten. Abarundi batari bake b'impunzi bo mu ikambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania baraye bakomeretse mu ijoro ryakeye bivuye ku gipolisi cy'icyo gihugu cifatikanije n'urwaruka rukukira umugambwe uri ku butegetsi rwaje kubaburabuza. Ayo tubateguriye saa gusa mu kanya nido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza Radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru tugira duhere mu ntara ya Burunga, aho imyidogo ari myinshi mu banyagihugu bo muri komine Nyanza. Imvo akaba ari uko bitaborohera kuronka agakarata ko kwivuriza ko kam iyo bakitswe n'amagara. Abo banyagihugu bagasaba ababijejwe gutorera umuti ico kibazo. Ni inkuru ya Jean Baptiste Bireha.
Nkuko amakuru ava muri bamwe banyagihugu bo muri komine Nyanza rake yabitumenyesha ngo kuronka ikarata yo kwivuriza ko kamwe bisigaye bigoye cyane. Ayo makuru akavuga ko ubugiye kwirondera mu mavuriro canke mu bitaro bitandukanye anyanzarake adafise ubushobora kumufasha bamubwira ko izo karata zaheze. Ikindi nacu ngo nuko n'ubugize Imana akayironka yagiye kwa muganga bamubarira ko ata miti ihari bakamwungika kubigenga kandi aho karata atakakira bikaba ngombwa ko bagura imiti kandi ata mikoro bafise.
Abenshi kuzironka biragoye, barakugerageza ngo ugendane niho zishyife genda hariyo niho zishyife. Amaze kuyironka kuyivuriza ko biroroshe, ariko nuko bashobora kumubwira ko ata miti iriho. Abenshi bashobora kumubwira kugura imiti muri farumasi mu bitaro byigenga, kandi abanyagihugu bivugira ati niho byoroshe kuko turi bitaro bya Leta unirirwa wanamye muyo bakarangiza bakubwira ko nta miti ihari. Ibintu byarayangaye usigaye abura aho yitura.
Kuri ayo makenga yose twagerageje kurondera abajejwe intwaro muri komine Nyanza co kimwe n'abo mu karere k'ubuvuzi kugira ngo batange umuco kuri icyo kibazo, ariko ntitwashoboye kubaronka kuri za telefoni zabo ngendanwa.
Jean Baptiste Bireha urakenuye ishyirahamwe Parsem ryishinze gukangurira Abarundi guhindura ingendo ngo bashike ku iterambere rirama ryashikirije umwihwezo waryo ku bijyanye n'ingingo yo guhinduza impapuro ndangamatongo hakoreshejwe ubuhinga bwa none imbere y'igenekerezo rya 30 Nzamukiza. Naho iryo shyirahamwe ribona akamaro ko guhindura uburyo bwo kubika izo mpapuro mu buryo bushasha bigaragaza impungenge rifise zerekeye cane cane igihe kibonwa nka gito hamwe n'amafaranga menshi asabwa abanye n'amatongo mu gihe hasanzwe hari ibibazo vy'ubutunzi. Dukurikire Fotandi Kumana, umuyobozi w'ishirahamwe Parsem.
Mwishirahamwe ryacu Parsem twagira tugira ico dushikirije dushimitse turavye urwanyiko rwasohoye n'ubushikiranganji bw'ubutungane busaba abantu ngo bihutire imbere tariki 30 z'ukwa 4 ngo guhinduza za mpapuro ndangamatongo titre de propriete ngo zimere nk'impapuro zo mu bihe bya none. Gutanga ihangiro ry'itariki 30 z'ukwa 4 mu kwezi kumwe kugira abantu bitunganye kuri icyo gikorwa amahera abe yabonetse atawirengagiza ibihe igihugu kirimwo mu bijyanye n'uburyo n'ubukene ibinzigwane zibitora abantu zabarembeje zibatwara bije zirenze tunaretse n'izo n'abindi bantu bavuga n'abandi bayinzira nzogo z'umazaki 22 mu kwezi kumwe ikintu gisaba imamiliyoni gisaba gusaba miliyoni angahe umuntu akaba yahejeje nibaza yuko ari kuraba neza kuko ibyo bintu bishobora kuza rakarambaraye nitwibagira ico kigo titrefonsiye ico kigo ubube gito bwakibayemo amanyanga yakibayemo ibiturire kwiba impapuro kuzitakaza kugira iki n'utwumva ngo hari abari barategeza kuronka impapuro ndangamatongo byabyije ngo batarazirunga ikintu kirimo amanyanga cyangwa amatrafiki abantu basanga basohora impapuro atari rwabo akagira gute komparasera atari rwabo ibintu byabaye ni ibintu tisoni hanyuma ikindi nacyo hari amatitre usanga ari mu mabanki ma microfinance hariya ama original ariya abitswe naho umuntu yati deni yasubiri yati deni ugasanga ariyari mu bubiko ayo madokima ntabakiri mu minwe y'abanyeneyo hariho n'amaparseli cyangwa amatongo usanga akiri mu tukuta mu matati usanga nacyo matati mungu asanga iyo originali yacabitswe ibitswe n'umuntu mu iyo parcelle ugasanga kumbiri mu matati iri muri ibi bimasendare bigize iki ugasanga ni ibintu bishobora kuzana ingorane hanyuma ikindi umwanya wo kurondera ngo umuntu utuma ngo ajye kukuha kubera mandateri muje kwa noteri kumbire nturi hafi uri mu mahanga uri muri voyage uragwaye umuntu wizera ku itongo kwari wajya kubigukoreshereza agira gute mirongo nyine kuco mubona abantu bashobora kuba ari muto natujya batari hafi ibyo bintu ni ibintu bashobora kuba batanga mu kwezi kumwe byiruke ku muvuduko guwa ta kintu kiba kizamuye
Parsem ihamagarira leta gusubira kwihweza neza iyo ngingo iryo shyirahamwe risaba ko hahagarikwa ico gikorwa kugira habanze gusuzumwa bikwiye ico gisata hanyuma ishigwa mu ngiro rizobe bukebuke kugira hirindwe ingaruka z'iyo ngingo ku butunzi n'imibano n'ubunyene dusubire twumvirize Foster Ndikumana
n'ukuri kagira dusabe iyo dati banze ihagarare bavyigize inyuma gatoyi umugambi wo guteza imbere ibintu bikaja mu buhinga bwa none nta byanze mugabo n'ibintu byo kwitondegwa gize inyuma hanyuma hayo daboro gusigura neza uwo mugambi niki na abujejwe hanyuma ikindi habe kubanza kwa n'icyo bita audite mbega ubu mu kigo bisanzwe bimeze gute hasohoke audite itwereke situation babanze banakosore uko kuza gushyiramo ngo buriya bwa none mbwa abantu bakimeze kwa kundi system ifunkshona kwa kundi ni hahandi tabanza bena tandoro dressima batubwire batabire kumbure ngo tabongera experimentation ku matitre mashasha batangure matitre basha abaje gusaba mashasha babitangure buhoro buhoro hama kuba kera byitondegwe hagene hari mice ku mice hagi pose de quartier par quartier ti hara mukiwa anaka azora mukiwa inarazo muki uyu mugwi bitondera nze barabe ya matitre agire gute abantu banze barabe bibe mu muco ugaragara
inzamba
nkuko nari nabibabwiye mu ntango zano makuru impunzi zitari nke z'abarundi baba mu ikambi y'induta mu gihugu cha Tanzania nijoro rya keye zarakomeretse kubera igipolisi cy'ico gihugu kifatikanije n'imisore iri mu mugambwe uri ku butegetsi muri ico gihugu nyene caje kuburabuza izo mpunzi muri wa mugambi wo kuzitahisha ku nguvu izo mpunzi zisaba ko zokwimurirwa mu kindi gihugu kuko zibona ko igihugu cha Tanzania kibangamiye ubuzima bwazo Ito Nido na Jean-Georges Kiwogora.
Amakuru dukora muri iyo kambi y'induta atumenyesha ko byose byatanguye igihe cy'isazi bizijoro aho imisoresore y'umugambwe uri ku butegetsi muri ico gihugu cya Tanzania yaza kubuza impunzi kubana yazidanda zibiribwa mu isoko ngaho muri iyo kambi mbere bikavugwa ko no mu nyuma igipolisi caje gufasha kugira ngo higondoze abari ko barahiga imanga kibashushagiramwo ibyose byokera kirasa n'amasasi menshi impunzi zitari zike zikaba zarahakomerekeye uno munsi izo mpunzi ziyamiriza nyine zibandanya zihohoterwa ngo zitari ku nguvu
kugeza isazi ibiri imisoresore z'abana mugambo za keye ziraza ku gasoko kari ku irembo aho badandariza utunyanya n'udusogoro n'utundi n'utudagara amaze gutera akubita abantu bakubita bakubita amaze kubona ko akubise nabo baca bamera nkabo kwihuganya ngo babirukane babajemo igipolisi kirashyira shika na samuara kimogeni kabisa nyinshi nyinshi zijya nkabo mwagiye mumva bashyiramo n'amasasi ariko turashimana kuko ntabapfuye muri ayo masasi mugabo abantu baciye bakomerekwa n'inkoni zagiye zikurikira inyuma yaho ubu nyine tuvugana ibitaro biruzuye ntawavuga ngo harura abakomeretse abavunaguritse.
Izo mpunzi z'abarundi ziba mu kambi y'Induta zisaba ko zotwagwa mu kindi gihugu kuko Tanzania ngo nta kindi iri kirakora atari ukubaturubika.
Nukuri turasabye muri kabarinde uko twagiye tubabwira kuva kera tubabwira nukuri Tanzania yamaze gufata umwanzuro wo kutumara mbere no kudungura kuko abana bagiye kuzonka babaye imuga abandi nabo kandi bakiri ngaha cyagiye kuhabona kabisa. Nukuri nukuri nimba bigishoboka ko utaba ushaka kuboneka feri badukure ahantu kuko twakiriye nabi badukure ahantu kabisa mu iki gihugu kuko kigiye kutumara.
Uruganda rwa Radio Inzamba agati ya kawe ntitwashoboye kuronka abarongoye iyo kambi y'Induta kugira ngo bagirishe bavuze kuri ivyo vyaraye bibaye muri iyo kambi.
Jean Georges Kibogora nawe tugukengurukire imbere yo gusozera ano makuru nkuko vyama buri wa gatatu ubu ni wa mwanya wo gukurikira ikiganiro ku isoko. Mu kiganiro cy'uno munsi tugaruka ku kibazo c'ubukene bw'intebe kikirangwa mu mashure atandukanye mu gihugu mu mpera za kino gice ca kabiri c'umwaka mu gihe umushikiranganje b'indero yari yariyemereye mu ntango z'umwaka w'ishure ko ata mwana azosubira kwicara hasi canke ngo yicare nabi mu ishure. Ku isoko mu gishikirizwa na mugenzi wacu Bertrand Ngenda kuriyo.
Ku isoko ku isoko ni kiganiro mushikirizwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Guha uburenganzira umunyeshuri wese kwiga mu buryo bwiza niryo hangira abategetsi b'Uburundi bari bihaye biciye mu mugambi zero enfant mal assis ko atamwana n'umwe yoba acicara nabi mu ishure. Abanyeshuri n'abarezi bakaba bari biteze gusubira koroherwa mu mashuri yabo ariko yamara amezi atari make araheze iryo hangira urishizwe ahabona none mu mashuri byo bavyifashe gutu no munsi. Abakorera mu gisata cy'indero ubabibaza iki kuri iyo mvugo itigeze ija mu ngiro yishu kuri vyo bibazo ni muri kino kiganiro ku isoko co kuri uyu wa 2025 warane umwaka wa 2026 mukagishikirizwa na Bertrand Ngenda kuri iyo kazi. Umwaka w'ishuri w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu ushuri w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu uzorangira atamwana n'umwe yicaye nabi mu ishure icyo bise mu gifaransa politique de zero enfant mal assis en classe cyashikirijwe n'umushikiranganji w'indero François Habyarimana igenekezo rya 17 ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu igitega imbere ya bamusitanteri abajejwe indero mu ntara no mu makomine bose b'u Burundi. Tumutege amatwi.
Uyu mwaka 2025-2026 twawuhariye kampanye zero afa marasiyata mupenga hano cyongera ntidukeneye yuko uyu mwaka w'ishuri tugiye gutangura uheze tuzosanga hari umwana yicara hasi ntidukeneye kuzosanga hari umwana yicara nabi mu ishuri twebwe dufite icyo turimo turakora mugabo na mwebwe nk'abajejwe indero mu ntara no mu makomine mubwirizwa gufata icyo kibazo mu minwe mufatikanije n'abarongoye intara n'abarongoye amakomine.
Mu ntango z'umwaka w'ishuri w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu ushuri w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu niwo umushikiranganji w'indero yamenyesha ko uyu mwaka ugiye gutandukana n'imyaka iheze abana bicara hasi mu mashure mu gukurikirana ivyigwa. Haraheze rero hafi amezi atandatu atakirahinduka n'uyu munsi mu bice bitandukanye by'u Burundi abana baracicara ku ntebe ari bane canke barenga ku ntebe yagenewe abana batarenze babiri mu gukurikira ivyigwa. Tubibaze Reverien Bazikamwe.
Mu mashure menshi haba mu mashure yo mu bisagara canke mu gihugu hagati abana b'igihugu babandanya kuba mu ngorane zo kwiga mu mashure atagiramo intebe abana bakiga bicaye hasi aho zibonetse bakicara ari bane canke barenga ku ntebe igenewe abana babiri gusa. mugisagara cha Bujumbura cyo kimwe no mu mashure ya ruguru abarongoye amashure baremeza ko ibikoresho baronswa bidakwiye mu gihe ibitigiri by'abana byo biguma byiyongera bigatuma akazi k'abarimu kagorana cyane ivyo bigatuma umwimbo w'abanyeshure usubira hasi kubera kwiga muri ubwo buryo abakurikiranira hafi ikibazo c'indero bakabona ko ibikoresho canke amafaranga atekanije ico gisata bikoreshwa nabi hano bakavuga kutagira amatohoza kubikenewe ku mwaka ugasanga amafaranga atanzwe barabiye kuyatangwa mu myaka yaheze batitayeho ko inyigisho zahindutse canke abanyeshuri biyongereye canke uburyo bwo kwigisha butera byisunga integuro nshasha turetse ivyo bibazo by'ubuhinga n'ibikoresho ivyo bibazo birerekana neza ko ari kibazo c'ubutegetsi butisunga intwari bereye ikaba intwari rangwamwo ibiturire kandi ivyo bigakogwa ataco bende kubikora basabwe kugira ngo bisigure ingene amafaranga y'igihugu akoreshwa nabi mu gihe yaragenewe gufasha abo bana b'igihugu kwiga biri mu biraje ishinga abakorera mu gisata c'uburezi ibyo ahanini bakaba biva ku butungane bw'u Burundi buri mu kwaha k'ubutegetsi bugahinduka igikoresho cha bamwe mu butegetsi ari navyo bituma abasesagura amatungo y'igihugu biberaho mu mahoro ariko nubwo biri uko hari abagifite icyizere ko uyo mugambi bise zero enfamarasi ushoboka mu gihe woja mu mugambi mukuru wo guhindura itunganywa rishasha ry'inyigisho mu Burundi ariko kandi bigakogwa ku mugaragaro mbere n'abanyagihugu bose bagahamagarirwa gutanga intera
Mwishirahamwe Kadeje rikorera mu iterambere ry'indero n'iterambere ry'ugwaruka bamenyesha ko ibyashikijwe na François Habyarimana ngo ari imvugo ya politique Arsène Arakaza arongoye ikigo Kadeje cishinze iterambere ry'indero y'ugwaruka asaba uwo mushikiranganji kugenzura igihugu cyose kugira abatariko barashira mu ngiro umugambi bahanwe bitagenze uko naho uwo mugambi uzopfa nk'indi yose ivuka ari myiza bikarangira ataco ifashije abo yarigenewe
umuntu twakoreye ko mu kigo Kredeje cishinze guteza imbere indero y'iterambere ry'ugwaruka twasanze ari imvugo za politike ziteye n'ubwoba kubera ahubwo uwoca babaza ati mwotwereka aho abo bana baba bicaye neza kuko twebwe mu matohoza twashoboye gukora mu mashuri atandukanye nuko usanga intebe yategekwa kwicara ko abana babiri usanga yicara ko batandatu indwi gusha kuri munani ugasa mwumva yuko ibijanye n'unya n'abana bakurikirana ibyigwa ntibiba bigishoboka hanyuma ibitangaje kandi twebwe tubona yuko ari imvugo atashaka na rimwe leta ifise nuko mwibuka neza mukwindwi mu 2025 umushikiranganje w'indero yagirishije abiserukira indero mu makomine no mu ntara n'igitega uwo mushikiranganje w'indero avukamo twabwira yuko dufise amasanamu cyangwa amafoto abana bicaye hasi aho uwo mushikiranganje nyene avuka nanye nakavuga yuko abatsindiye amasoko amafaranga bayibye mugaca mwumva ukuntu biteye isoni kubona umushikiranganji yidodomba mukuru w'igihugu akidodomba mu gihe ugwaruka rw'abarundi ruriko ruragira ingorane zidasanzwe bisigura yuko nukuri ibyo turiko turabona nta kazoza kugwaruka kahari ibyo tubona bashiramo ingufu cyane ni ibyo kuvuga ngo byibiswe by'inkona byo kwigisha umugambwe byo kwigisha akaranga mutima ko umugambwe uri ku butegetsi nayo ibijanye no gufasha abanyeshuri kugira ngo batere imbere nukuri tubona ko biri kure nk'ukwezi tukaba twebwe dusaba yuko nukuri niba bakeneye kadoza kugwaruka niba bakeneye kadoza k'abana bikubita gashi ibyo bintu bihinduka intebe zigugwe aya mafaranga niyaba yaratanzwe abatwaye amafaranga bahanwe bakurikiranwe n'ubutungane hanyuma ubushikiranganje bufate ikibazo mu minwe kugira ngo ugwaruka rw'u Burundi ntirugigwe ibikoresho kugira ngo ugwaruka rw'u Burundi ntirugigwe imvugo za politike basegereza ko abagomba gufasha icyo cyaza cy'indere no kuvuga dusanga cyane cyane banabivuga izo mvugo kugira ngo baronke amafaranga babandanye bayajya babwira amakungu abafasha ariko atakiye na kimwe ariko bashira mu ngiro
hagati y'umuhango w'abategetsi b'igihugu hamwe n'ukuri kubibera ku rubuga haracyari byinshi byo gukora kugira abanyeshuri umwe wese ashobore kwiga mu buryo bwiza bubereye ikibazo umuntu yobandanya yibaza ibyashikirijwe n'umushikiranganji w'indero hoho bizoshirwa mu ngira imbere y'isozegwa y'umwaka w'ishure tubihange amaso rino hano duce dusozera kino kiganiro ku isoko ndabahe isango ku munsi wa gatatu uza naho ubutaha.
cyari ikiganiro ku isoko.
Nino kuri kino kiganiro ku isoko duciye dusozerera amakuru twari twateguriye kuri uno wa gatatu. Nshimire mwebwe mwese abaduteza abiri, eka nshimire n'uruganda rwa Radio Inzamba Agateka Kawe kwamfashije kuyatororokanya. Kuri mikro yari Pierre Gahungu, abandabike banuye naho ubutaha.